hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanza hii Washington DC mkino na mkia Rwanda. Mwiriyo niza mwesi dhulutera manye mwikumu na Frederica Mwikije. Mwurundi tukumbika na kumilongo migu fia shortwave kumetero chuni chena kumetero milongi na vili Rwanda. Tuku FM za makane uche itatu ikaze makure atu yoku isaha. Mwurundi mugambwe SNL utafugarungi utetsi wansi kuja utora no kwemeza aba komiseri bashasha bagize umurwi severe ujejwe kumenya ukwino kurekuranira mu Burundi.
Ibiro by'inama nshingamateka nibyo byabwirizwa kuza bakatubwira ati buryo rero byifashe ukuno. Mugabe ibyo tumaze iminsi tubona ni uko baca bagenda muri peremanase y'umugambwe bakavayo bafite amazina baza kwemeza.
Uyo ni Agaton Rwasa arongoye ubugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutetsi Burundi. Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashyitse ku masezerano n'u Rwanda y'imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine na bujanye ingano muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi y'ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashyitse ku masezerano n'u Rwanda y'imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Mu itangazo FMI yavuze ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda witezwe kuzazamuka kuri 6.8% muri uyu mwaka wa 2022. Mu kwezi kwa gatandatu bari biteze ko uwo musaruro uzazamuka kuri 6%. Amasezerano ya miliyari 310 z'amafaranga y'u Rwanda yumvikanyweho n'abakozi b'ikigega mpuzamahanga cy'imari n'u Rwanda azagomba kwemezwa n'urwego rw'ubuyobozi rw'iki kigega. FMI yavuze ko intumwa zayo n'iza Leta y'u Rwanda zaganiriye ku mavugurura y'ingengo y'imari n'uko iyo ngengo yashimangira politiki y'ifaranga n'iyo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19.
Urakoze Jenny. Leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi iratangwa gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamininde.
Guverinoma ya President Joe Biden yatangaje ko abantu bose baje muri Amerika n'indege baturutse muri Uganda cyangwa abakandagiyeyo bose mu minsi 21 ishize bagomba kururukira ku bibuga mpuzamahanga bitanu byonyine gusa: New York, Newark, Atlanta, Chicago na Washington. Bazajya bahasanga abakozi ba CDC, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, kugira ngo babanze babapime. Kugeza ejo kuwa kane, nta muntu n'umwe uzwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yaba yaranduye Ebola. Nta n'ikindi gihugu kizwi kugeza ubu Ebola yo muri Uganda yaba yaragezemo. Ariko CDC ivuga ko ari ngombwa gufata ingamba hakiri kare. Leta ya Uganda yatangaje bwa mbere ku itariki ya 20 y'ukwa 9 gushize ko Ebola yabonetse mu karere ka Mubende. Kuva icyo gihe OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko abantu 63 bamaze kuyandura muri Uganda, 29 muri bo yarabahitanye bitaba Imana.
Urakoze Thomas. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwihagurutse buva muri Ukraine ku kivuko cy'ibahari irabura cya Chermomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine wabitangaje umunsi kwa gatanu yavuze ko muri iyo programu Ukraine izohereza amatoni 150,000 muri Ethiopia, muri Yemen no muri Afghanistan. Ingano za Ukraine zarabuze kuva intambara itangiye mu gihugu bitewe nuko ibyambo by'inyanja y'umukara byanyuzwaga imizigo byafunzwe bigatuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka ku isi hose bikanateza ubwoba bw'ibura ry'ingano muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ibyambo bitatu by'inyanja y'umukara byongeye gufungurwa mu mpera z'ukwezi kwa karindwi hakurikijwe amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine bafashijwemo n'umuryango w'abibumbye na Turukiya. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine ejo kuwa kane yanavuze ko miliyoni 6 n'ibihumbi 400 by'amatoni y'imyaka byahagurukiye ku byambo bya Ukraine biciye muri aya masezerano.
Rakoze bagenzi bacu badushikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mu bandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika ishyamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mudusange no kuri internet we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri YouTube na Facebook vewa radio yacu mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika yaga binini. Ndika ya makuru rero tu ya tangwe mu Burundi hadutse ingwara itamenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushyajujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'ingwara zifa hagati y'iminsi 3 n'5. Ni inkuru twateguriwe mu munyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Thierry Yves Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo ndwara yica ingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya Bururi muyinga Gitega na Rumonge. Ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe n'indwara harimo kubura akayabagu, gushuha cyane, utudomagu dutukura ku nda, amaso agatukurira n'ubwoya bugashinga ndetse hakaba n'izinanirwa gutambuka. Ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'2022 aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo izishika kuri 70 zimaze gupfa. Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yabitangarije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu.
Iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi, Kibimba mu ntara ya Gitega, Yarama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge. Aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo 70 zikaba zarapfuye. Iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Mumonge aho hapfuye ingurube 11.
Imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icizo mpfu ziriko zirava ko hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara iyo ari yo. Umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Serge Nkurunziza amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nk'uko ibipimo bibyerekana.
Bafatiye kuri ibyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa birwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura cyangwa imuryama. Ingwara ya mutuku y'ingurube n'indi ngwara yitiriwe ojiski. Ariko ibipimo by'ibanze byakozwe mu malaboratoire hisunzwe izo ngwara byerekanye ko atarizo.
Abanyagihugu bo mu bice bitandukanye kanye muri izo ntara zirangwa mu iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenyesha ko amakenga ari yose kuko batazi iby'iyo ndwara. Basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona.
Aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta bicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo icyo kibazo gifatwe mbiri gifatwe mu ntoki barabire hamwe iyo ngwara yariyo barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca.
Duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura.
Kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu ubushikiranganje bwamenyesheje ko hafashwe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube mu duce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo.
Bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumbi iyo ngwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigero. Kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ngwara yibonekeje. Imiti yarategekanijwe kandi yajyanywe aho hose bikenewe.
Abarozi b'ingurube na cyane cyane mu duce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basa busabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi ibyo nabyo birimo guha amazi ibyo bitungwa hano kubisuka ka amazi mu gihe hari ubushuhe ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ngwara habifa mu gihe cy'iminsi 3-5 nkuko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganje mu kwirinda kwako karanda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanyije n'abajejwe intwaro bwamenyesheje kuruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga bihagaritswe guhera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo mu kurindira kwitohoza iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratoire yerekana ibijanye n'iyo ndwara iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga abiri mu Burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley leta y'u Burundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku 13 hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi abiri Cherive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika I Kigali
urakoze Cherive tukivuga ku Burundi umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wanse kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umurwi severe wo kumenya ukuri no kurekuriranira n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Loge uri Kaneza
abato bwemejwe n'inama nshingamateka wa mugambwe uri ku butegetsi Zende FDD hamwe nabo mugambwe y'Pronam kiretse umukomiseri umwe yaturuka mu bwoko bw'abatwa yatubiriye waroye mu nama nshingamateka yase abandi bakomiseri bose nabahoramwo uwo murwi wagumanye kandi umukuru wawo Pierre Kavenda yicariye yahoze yatwara umurwi w'igihugu utunganya amatora seni abakomiseri ba Sever Hindwi n'abahutu batanu bakaba batutsi mu gihe umwe ari mu bwoko bw'abatwa kwa komiseri 13 kandi umwe n'umupadiri babiri n'abapastori hakaba n'uhagarariye abayisilamu ku muhinga mukuru wa gatanu agatorwa Salongo umugambwe Senere wa kabiri ufite abanywanyi benshi mu nama nshingamateka yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru ku murwa mukuru utunze Bujumbura asigura icyatumye we n'abashingamateka b'umugambwe wiwe banse kuja mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ahabereye ibikorwa byo kwemeza abakomiseri ba Sever
ibiro by'inama nshingamateka nibyo byabwirizwa noneho kuza bakatubwira ati burya rero kifashuko nuko mugabe ibyo tumaze imisi tubona nuko bacha bagenda muri permanence y'umugambwe bakavayo bafisa amazina baza kwemeza inama nshingamateka isigaye yabaye nk'ikintu cyo guhuma amaso abantu bemeza abantu yuko ibintu byakozwe mu muco byakozwe ku mugaragaro byakozwe n'abaserukira abarundi bose mugabe ingingo ari ingingo yavuye mu mugambwe
umukuru w'umugambwe Senere yagarutse ku turorero twerekana ibyo avuga twabaye mu kiringo kitarenze ukwezi
ibyo bakoze ngo bagenye abaca mu nama nshingamateka y'akarere amazina bakundikiye ari muri permanence yabo yagiye kuri tweet n'ibikorwa mu nama nshingamateka bitaratangura iyo yaje kugaragara ko iyo yemeje tutora abakomiseri bo muri CNDH ari umuntu yaza akavuga akaranga kiwe wamugereranya n'uwundi ukumva ati uyu koko uyu arabikwiye mugabo uyo boza ari ko abikwiye akabura amajwi kandi kugira amana kibi bikorwa no mu bundi buyobozi mu makomine mu bucamanza
amenyesha makuru yifuje kumenya niba rwasa atabona ko abanywanyi b'umugambwe wiwe bazogera aho barambirwa no kubona aho bitoreye kubaserukira abana biyonjorora hageze ibikorwa batumwe
jesi niba za kwarundi bazohava baducira urubanza ko tutagomba gukora icyo badutumye ahubwo buke buke bazotahura yuko ibyo byose senere kwiye gushigikirwa kugira ngo intwaro yisunge amategeko n'amabwirizwa y'igihugu aho kwisunga karanga mutima k'umugambwe
umurwi Sever rero kuri no kunywanisha abarundi uri mu itekanywa n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara y'umwaka wa 2002 kubushingwa waragirwa kenshi kuhengamira ku ruhande rw'abahutu ukirengagiza amakuba n'amahano byashikiye mu bwoko bw'abatutsi abivuga bishimikiza cyane cyane ibyo umurwi umaze iminsi ukora aho kuva mu 2019 watanguye kuzura ibisigarira by'abishwe mu 1972 mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi yamara ukirengagiza kuja mu bibanza baburangiyemo ahatawa abatutsi mu binogo rusange ndere hamwe hamwe wagirizwa ko n'ibinogo by'abatutsi ubyitiranya n'iby'abahutu nk'uko Emmanuel Ntunziza umunyamabanga wa Jenoside Canada byiganirwa ijwi ry'Amerika
twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo kije gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe mu 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
Mungu azungwa kuweza ina mashinga matereka ya mjeo kubicha ni vuga kwa baba huto mlinzi na kabiri yari huo nyabu wako itoki yari matenguha garaporo na mugi sever yale kana ukubwa kuzwe na ukubwa teguwe imani za tano mugi gani lochi wa chambe na mnyesha makuru presidenti shimi yari tujibuti atigori mhamu reta ida shabara kuzi mzaza vuga ichatu ni langira.
Hali haba chala za atinone kosebe ya maza kubwa mgujiri nguwe na kabiri ngo ni honya mgo oko jagiri wa wahutu kore itatachivuga urara haba none jihugu chongo kiki marafise jikogwa watu mweni itegeko echo jihurongo zuki jihugu uzoheza lero kakiri choche giranyo mungu na mwusi mvu zelero ngo ukuba zozo wanabuga kaa chamu kakore lako ema tuzoro hukira hee mzo chamu sanga bicha vizana ningora nembere.
Ninyuma yo gutangaza ko bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 22 ariho nyabwoko mu gusaza nkabonde bwicanyi uri banda ko matohoza uko nubu uracacu kuragusa ibinogo rusangi byakubwemo abahutu cyo gihe ukanabaza afite cyo babuze ko yaroje buri kaneza irujya America.
Turagushimiye Roger. Mu Burundi kandi ibanki inkuru y'igihugu yafashe ingingo yo gusubira kurikurira amazu yo kuvunjirizamo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claverre Nyonkuru.
Ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka ibiri. Kuri uyu wa gatano umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziyerekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Dieudonne Murengerantwari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho.
Kuvubu abantu barungikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonde yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkemwe. Bwa kabiri, ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho.
Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2022 abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa. Ubu kuri bo akamwemwe ni kose kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro. Ubu ni umwe mu bavunjayi bakorera mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Twakora twishike katuma ritakora kati neza umuntu wari wose ingenzi twe bumva amahanga twashika twatangiye kuvunjisha muri biro shite cyangira aha naha naha tabanda gutwatura.
Ingaruka mbi zari zatewe n'izo ngingo harimo niyo kubuza ko umuntu ari mu Burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konti yiwe muri banki canke ku buhinga bwa Western Union ni nyinshi. Gabriel Banza Witonde umwe mu banyepolitiki akiri muto atwara umugambwe APDR yiganiye ijwi rya Amerika kwa rubusuma bwasa nuko bwahawe indaro aratanga akarorero azi neza.
Munarungitse nk'amadolari 10,000 muri banki canke muri BRB basanga baguhaye $20,000 n'imwe ariko ku masoko yande abita marché noir wasanga ari $30,000,000 na zine urumva rero ku madolari 10,000 gatwa gutwara $13,000,000 benshi bahitamo kuja kuyatorera muri Congo muri Tanzania eka mbere no mu Rwanda ugacamba ariko Burundi ugacabura amafaranga mva makungu kumbe bayatorera mu bindi bihugu. Ikindi cyari gitegeye kibazo no kwasanga kwa aya masoko bita marché noir hari abayavunja benshi kandi batari ikore.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Kumana atwara ishami ry'ubutunzi Parasem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu naho impinga ikiri ndende kuri ico kibazo.
Yego amadovize yari yabuze kubera ibijanye niyava ibyo dushobora hanze imfashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tungashira kwinjiza amahera y'amadovize ngaha mugabe ikintu cyari cyaratangaje hacye hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umuntu gushaka kwizizira ibintu byo gutunganya twaje amadovize kumbure ku nyungu zako ni ukuvuga yuko umwidegembwe mujyana amadovize usubiye ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwikawa canke n'ibiki atasubira kwinjira mu mwidegembwe abantu bagira makonti yabo amadovita kinjira ku makonti berbe izuba yarozoheje gusahiriza ku masoko
ishyamwe riko merigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta jojo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa. Gabriel Ofyiri atwara Oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu.
Abantu bafata ingingo mbi nk'ibi zigira nabi igihugu ugacumye ngo ni ibintu bisanzwe ntibikwiye kuzabiraherera ngaho nabone bakaguza barabibazwa kuko hariho amategeko ahari ibyo nuko zabarabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo bakwiye kugira ngo abashigikire abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke.
Ibanye nkuru y'igihugu cyo Burundi yahamagariye n'abandi bifuza gushira imita yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Pierre Claveni nkuru Kigali ku bijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Royale.
Kubitire muri Uganda Lieutenant General Kayanja Muhanga yari umuyobozi w'ingabo za Uganda zarungitswe mu gikorwa cyo kurwanya umurwi ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo avuga ko asize bageze ku migambi yabo yose. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Inshingano nsha za General Muhanga zazanye n'izamurwa mu ntera mu gisirikare yavuye ku ipeti rya General Major agirwa Lieutenant General mbere yo gusezera ku kazi kasanganywe muri Congo ko kuyobora ibikorwa by'ubufatanye hagati y'igisirikare cya Congo n'icya Uganda kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. General Muhanga yabwiye abanyamakuru ko ADF imaze kuneshwa.
ADF has been defeated in most of the minor camps where they had stayed for decades in Eastern DRC.
Ati ADF twabatsinze mu nkambi zabo nkuru aho bari bamaze imyaka 40 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Itumanaho ryabo twararisenye kandi imiyoboro yabo yo gushaka no gutunga ibikoresho n'abarwanyi nayo twarayisenye. Muri rusange intego zacu tumaze kuzigeraho. Turi mu gice cya gatatu cyo kurangiza akazi n'intego zacu zose. Nyuma yaho niho ibikorwa bizahagarara. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Uganda General de Brigade Felix Kulaije avuga ko nubwo ubushobozi bwa ADF bwagabanutse ku buryo bugaragara nta gihe ntarengwa cyo gusenya burundu uyu mutwe kizwi.
Aho bigeze aheshi tubwizi amahoro abe barabishi abandi barafashwe kandi bya Uganda n'iya Congo zasubije ushashya ubwumvikane kugira ngo izo operations zikomeze.
Ariko hari amakuru yuko ADF gikomeje gutera ibibazo muri kare ya Gakene ejo bundi ngo bayisha abantu barenga kuri 15.
Erega iyo urwanya inyeshyamba ufite amahirwe abiri. Inzira ya mbere abaturage kubashyira ahantu hamwe ukabarinda hanyuma ugashaka inyeshyamba. Inzira ya kabiri ni ukubareka mu byaro nk'uko bameze inyeshyamba zikajya zica hagati yanyu zikica abantu. Kuko nibwo baba bari babiri inyeshyamba ziri babiri batatu ba kungabanya umutekano mu cyaro.
Ubwo rero ibikorwa byo kurwanya guhasha abaterabwoba ba ADF buherutse kuvugururwa bishatse kuvuga ko igihe mutazi igihe bishobora kuzamara.
Inyeshyamba ntiwazibarira ibihe ariko kuko turwanira mu gihugu kitari cyacu nyine baduha igihe gito bareba bigikeneye ko dukomeza bakawongera iminsi.
Si ubwa mbere ingabo za Uganda zije muri Congo kurwanya izo nyeshyamba uko zivuye muri ubwo butumwa uyu mutwe urongera ukisuganya ukongera gutangiza ibikorwa byawo. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'ingabo za Uganda niba badakwiriye kugana inzira y'ibiganiro n'uyu mutwe kugira ngo ikibazo kirangire burundu.
Tuganire uko bakwiye kwica abantu
oya kubahagarika kubavuga ibibazo byabo bafite bikemuke bareke gukomeza kwica abantu
ibibazo byabo barashaka gushyiraho ubuyobozi bwa Gisilamu ubuyobozi bwo muri Uganda itegeko shingiro ko butazagira idini bigamiyeho icya kabiri ADF ifatanya n'abaterabwoba ba Islam State uzitangiye kuganira bazaje bica bangahe tutangiye kubaza ko muzica bangahe twakwemera bangahe
ndumva
n'umuntu agenda yumvikana kandi y'igihugu cyose
Lieutenant General Kayanja Muhanga yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ubwo Perezida Museveni yirukanaga umuhungu we General Muhozi Kinerugaba kuri uwo mwanya nyuma yuko yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko Uganda ishobora gutera Kenya igafata umurwa mukuru wayo Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri ibi byaviyemo Perezida Museveni kwandika urwandiko rusaba imbabazi Kenya n'abanyakenya anashinja umuhungu we kwivanga muri politiki z'ikindi gihugu Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri kumurabandanya kumbiza iradiyo Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise unaho n'umwanya wo kubashikiriza amakuru inkino ziteganijwe mu mpera z'indwi mu Rwanda amakuru dushikiriza na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ari I Kigali mu Rwanda
Mupira maguru ejo kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya RNC yo muri Libya n'umukino ubanza w'intera ya kabiri n'urushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzo amashyirahamwe mupira maguru muri Afrika Coupe de la Confederation uyu mukino uzabera kuri stade Huye Butare guhera saa 9 nyuma yo mukino ubanza hazakurikiraho umukino wo kwishyura uzabera muri Libya ikipe zashobora gusezerera indi hagati ya AS Kigali na RNC izatombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri urushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe ya mbere wayo Ligue des Champions ku ntera banze irushanwa ry'impuzo amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yari yasezereye ikipe ya Telecom yo muri Djibouti tukiri umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru harakinwa irushanwa rigamije gushyigikira ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda irushanwa rihuje amakipe ane ariyo Kiyovu Sport Rayon Sport Mukura Victory Sport na Musanze FC kuri wa gatanu muri irushanwa rya Made in Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport yahuye na Mukura Victory Sport guhera saa 10 uyu mukino ukurikirwa n'uwa Rayon Sport na Musanze FC watangiye mu kanya saa moya n'igice z'umugoroba iyi mikino irimo kubera kuri stade ya Kigali I Nyamirambo amakipe aza ko yatsinze kuri wa gatanu azahurira ku mukino wa nyuma ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu nawe uzaba ku cyumweru guhera saa 9 muri irushanwa rya Made in Rwanda hari amakipe abiri y'ibigugu hano mu Rwanda atagaragaramo ayo ni AS Kigali ikiri mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika hakaba na APR FC yahisemo kwivanamo nubwo yari yatumiwe yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabarangiza
kanya turasozera ibiganiro byacu byo ku isaha ariko imbere yaho reka tuyibutse ingingo nkuru za zigize aya makuru babwiye ko kiga muzabakungu c'amafaranga ya FMI uyu munsi kwa gatanu cavuze ko abakozi bacu bashyize ku masezerano n'u Rwanda imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu babwiye kandi ko Leta Zunze Amerika uyu munsi yatanguye gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda ubwato bwa gatanu bwateshejwe bwakoteshejwe n'ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi PAME bwahagurutse buvuye muri Ukraine ku kivuko cy'ibahari yirabura cya Chornomorsk butwaye amatoni 2030 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia twabwiye kandi ko mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushyanjuje ijwi urimi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje
yabashije ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zipfa hagati iminsi 3 n'iminsi 5. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro mwatwate buri muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Twabashimiye kandi n'abashimiye na ingenieur Joe yadufashe mu bwizoma. Tukaba dushimiye na Nadia yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi. Turashimiye kandi na batunganije ikiganiro. Ibiganiro by'umunsi byari bihagarariwe na Edi Rwema. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugire umugoroba, ijoro ryiza mwese.